Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kinyonyo mu Rwanda miliyoneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Federica Nkurikije Murundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha Murundi inzu zishika ku 333 ziramaze gusenyuka mu makomine ya Buganda Rubombo Mabayi na Mugina mu ntara cy'Ibitoke kuva ku munsi w'Imana
Ndi ya rabomote, ama kaya ya wana rapotera, ama sahani, ama gurudu, ibde tujama kubjose virapotera. Ndi ya rangu yeko, ahandichimu gaa, hahosa matafari ya ranse nyaku.
Uyo numwe mu banyagihugu bavanywe mu nzabo n'imvura y'isegenya yaguye mu ntara cy'Ibitoke muri aruko bushira urengero bw'u Burundi. Uganda cyatangaje ko abantu 10 barwaye Ebola barimo umugabo yarafite imyaka 24 yahitanywe n'indwara mu ntango zindwi. Ishyirahamwe mpuzamakuru ryitaho impunzi ku isi HCR rivuga ko ritazoshya mu ngiro umugambi wa Leta ya Tanzania wo kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'Abarundi zahungiye mu cyo gihugu. Uyu mugambi warufite intumbero yo kuziburabuza kugira ngo zitahuke ku nguvu. Aya makuru yacu tuyahere ku makuru rero avugwa mu kanya tugiye kubashikiriza mu kanya kari imbere. Ibihugu by'u Burusiya na Ukraine byahanahanye abanyororo b'intambara amajana n'amajana. Urusiya kandi bwarekuye n'abanyamahanga 10 bwari bwarafatiye muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirine.
Ibihugu byombi byari bimaze amezi mu biganiro byo guhanahana imfungwa z'intambara babifashijwemo na Turikiya na Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwarekuye abasirikare ba Ukraine 215 barimo abasirikare barwaniye cyane uruganda rw'amashanyarazi rwa Mariupol n'abakomanda babo. Uburusiya bwarekuye kandi n'abanyamahanga 10 bwari bwarafatiye ku rugamba muri Ukraine, n'Abongereza 5, Abanyamerika 2, Umunyasuwede 1, Umunyakroasiya 1 n'Umunyamaroc 1. Bose uko ari 10 bahise bajyanwa muri Arabia Saudite aho bazaturuka bataha mu bihugu byabo. Ku ruhande rwa Ukraine yo yarekuye abanyururu b'intambara b'abasirikare b'Uburusiya 55 n'umunyapolitiki ukomeye w'umunya Ukraine ariko ukorana n'Uburusiya Viktor Medvedchuk w'imyaka 68 yarafunze kuva mu kwezi kwa kabiri gushize. Leta ya Ukraine yamuregaga icyaha cyo kugambanira igihugu cyashoboraga kumuviramo igihano cyo gufungwa burundu.
Urakoze Thomas. Igihugu cya Uganda cyatangaje ko abantu 10 barwaye Ebola barimo umugabo yarafite imyaka 24 yahitanywe n'iyo ndwara mu ntango z'indwi. Kivuga kandi ko hari n'izindi mpfu indwi ziriko zirakorwa ko itohoza kuko zikekwa ko zoba zaturutse kuri Ebola. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi.
Muganga Kyobe Henry Bosa ushinzwe ibijyanye n'indwara ya Ebola muri Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda abwira abanyamakuru yagize ati: kugeza uyu munsi turemeza ko abantu 7 barwaye Ebola, umwe muri abo duhamya ko yapfuye. Umugabo witabye Imana yaregize umuriro n'impiswi kandi yababaraga mu nda, yanarukaga amaraso. Mbere yabanje kuvurwa malaria nyuma aza gusuzumwa virusi ya Ebola ubwoko bwabonetse muri Sudani. Uganda yaherukaga gutangaza icyorezo cya Ebola Sudani mu mwaka wa 2012. Muri 2019 igihugu cyabonetsemo icyorezo cya Ebola Zaire. Iyo virusi yaturutse mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari gihanganye n'icyorezo mu ntara yacyo y'amajyaruguru y'Iburasirazuba. Mu kwezi kwa munani hemejwe umurwayi wa Ebola mu mujyi wa Beni mu Burasirazuba bwa Kongo. Hatangijwe gahunda y'ikingira mu kwezi gushize muwo mujyi wa Beni.
Urakoze Eugene. Igisirikare cya Nigeria cyaburiye abanyagihugu bo muri leta zitatu zo muri aruko bushira urengero ngo bave mu turere tw'amashamba imbere y'uko umugambi wo gutera amabombe ku babandi n'abakoresha iterabwoba utangura. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Eugene Mukanguzi.
Amatangazo arimo guhita kuri televiziyo no ku maradiyo yaburiye abaturage bo mu turere twa Zamfara, Katsina na Benin Gwari tw'intara ya Kaduna kuva mu mashyamba mbere y'iterwa ry'ibibombe bikaze. Murtara Harisan Umaru, umuyobozi mukuru wa televiziyo na radiyo bya leta ya Zamfara, yeretse amatangazo ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters kandi yavuze ko igisirikare cyabasabye kuyatangaza. Harari mu ndimi zikoreshwa mu karere, Pidgin English, Hausa, Kanuri na Fulani. Udutsiko tw'abagabo bafite intwaro bazwi mu karere nk'amabandi bishe kandi bashimuta abantu ibihumbi mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria mu myaka ibiri ishize. Bakunze gukorera mu mashyamba. Igihugu cyagerageje kwifashisha abasirikare bacyo bake kigerageza kugarura umutekano mu bice byaguye by'intara za kure mu misozi, ariko ntibyacyoroheye. Itangazo ryavuze ko bombe zizaterwa zishobora kuzarinda ubuzima n'imitungo y'abanyanigeriya. Umwe mu bagabo muri leta ya Zamfara, Abdullahi Abubakar, yavuze ko yumvise iryo tangazo kuri radio kandi ko yabonye indege za gisirikare zizenguruka mu kirere. Abandi bagabo babiri nabo bizamfara, umwe Igumi, undi Ishenkafi, bavuze ko hatewe amabombe buri munsi kuva mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Bombi basabye Reuters kutabavuga mu mazina yabo.
Barakoze bagenzi bacuje ni mukankuzi na Thomas Kamirindi badushikirije yamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru avugwa mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Abantu 10 bafite ibimenyetso by'indwara ya Ebola bariko baravurirwa mu bitaro byo mu gihugu cya Uganda. Nyuma y'uko umushikiranganji hajejwe amagara y'abantu muri Uganda atangaje ku munsi wa mbere ko ikiza cya Ebola kiyadukije mu gihugu. Ni inkuru dushikirizwa n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Amakuru y'abantu basha basanganye indwara ya Ebola yatumye Minisiteri y'Ubuzima ihamagarira abaturage kuba maso no kumenyesha abashinzwe iby'ubuzima abantu bose bakekwaho kuba banduye Ebola mu turere batuyemo. Abo bose basanganye iyo ndwara batuye mu karere ka Mubende, ahabonetse umuntu wa mbere ufite iyo ndwara ikaba yaramaze no kumuhitana ku itariki ya 19 z'uku kwezi. Emma Ainebyona, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima yabwiye Ijwi rya Amerika ko agake ka Mubende n'uturere tugaherereye burimo gukurikiranwa kugira ngo bamenye niba hari abandi banduye iyo ndwara.
In the last 24 hours we registered 6 new confirmed cases of Ebola.
Ati mu masaha 28 ashize tumaze kubona abantu 6 basha banduye icyorezo cya Ebola. Ubu mubare w'abanduye ugeze kuri 7. Nta bantu basha bapfuye kandi hari ibindi bipimo bigikorwa mu kigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda. Turakomeza kumenyesha isi buri gihe ibivuye mu bipimo bisohotse. Dufite amakipe y'abahanga mu kurwanya virusi bakomeje gukora iperereza ku bwandu bw'iki cyorezo no kugenzura abahuye n'abanduye no kubakorera ibipimo.
And also doing contact listing and tracing.
Inzego z'ubuzima zivuga ko umuntu wanduye Ebola agaragaza ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuruka, kubabara mu mihogo, impyisi y'amaraso cyangwa inkari, kubabara imitsi, kubabara umutwe n'intege nke z'umubiri muri rusange. Zivuga kandi ko iyi ndwara ishobora kwandura ihererekanijwe mu bantu hagati yabo iyo ukoze ku muntu uyirwaye cyangwa se ku maraso no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wayo cyangwa igaturuka mu kamunyamaswa zifite imiterere ija gusa n'iy'abantu. Ikwirakwira cyane iyo umuntu akoze ku muntu uyirwaye cyangwa ku murambo w'uwazize Ebola. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko Uganda igeze kwibasirwa n'imiterere yose uko ari 3 ya Ebola, ariyo Ebola Zaire, Ebola Sudani na Ebola bundi buryo. Ivuga ko ubu bwoko bwa Ebola Sudani burusha ubukana ubundi bwoko. Ni nabwo bwoko bwagaragaye mu gace ka Mubende. Profesori Pontiano Karebu, umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda, yasobanuye Ijwi rya Amerika itandukaniro nyamukuru riri hagati y'izi virusi.
The differences between these viruses are in their genetic composition. If you look at their
ati itandukaniro muri ziriya virusi ziri mu bigize uburemangingo bwazo, tubimenya mu gihe dukora ibipimo muri laboratoire. Umubare munini w'impfu zatewe na Ebola muri iki gihugu twigeze kugira ni mu mwaka 2000 mu gace ka Guru, zinatewe n'ubu bwoko bwa Ebola Sudan. Kugeza ubu turacyakora ubushakashatsi aho iyi virusi ya Ebola yihisha n'ubwoko bw'inyamaswa zibika. Hari byinshi abantu bakeneye kumenya, ariko turacyakora ubushakashatsi bugoye.
the reservoir, what we call the reservoir.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ubwoko bwa Ebola yiswe Sudan budashobora gukumirwa n'inkingo ziboneka zo kurwanya Ebola. Muganga Bayo Fatumbi ashinzwe indwara zandura muri OMS ishami rya Uganda.
We've done something before in DRC.
Ati mbukorwa twakoze imbere muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo twasanze urukingo rwakoraga kuri Ebola Zaire rudakora neza kuri Ebola Sudan, ariko hariho ubundi bwoko bw'inkingo bwa Johnson and Johnson birimo gupimwa. Ntituramenya neza niba urwo rukingo rushobora gukumira ubu bwoko bwa Ebola Sudan. Hagati aho Minisiteri y'Ubuzima yijeje isi ko Uganda ifite ubushobozi bwo kurwanya iki cyorezo ishingiye ku makipe y'abashinzwe ubuzima afite uburambe mu kurwanya ibyorezo, ivuga ko bitazaba ngombwa kwafunga imipaka n'ibindi bihugu. Umunyamabanga uhoraho wa Minisiteri y'Ubuzima muganga Diana Atwine yabwiye abanyamakuru ko amakipe atandukanye y'inzobere yoherejwe mu gace kibasiwe n'ibindi bice bigaherereye kugira ngo bagerageze gukumira ikwirakwira ry'indwara. Abayobozi b'inzego zibanze mu turere twibasiwe nabo bahagaritse by'agateganyo bikorwa bihuriza hamwe abantu benshi. Ebola yemejwe bwa mbere n'igihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize ubwo umuntu wanduye yagaragaye mu mujyi wa Beni. Muri Uganda haherukaga kuvuga icyorezo cya Ebola mu myaka 10 ishize. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius, urakoze. Tukivuga kandi ku kiza cha Ebola, leta y'u Rwanda irahumuriza abanyarwanda ko ata Ebola iragaragara mu Rwanda, ariko igasaba abantu bose gufata ingingo zo kwirinda no kwamirira kure icyo kiza kugira ngo ntigishike mu gihugu. Unaho tuje mu Burundi, aho inzu zishika ku 333 zimaze gusenyuka mu makomine ya Buganda, Rugombo, Mabayi na Mugina mu ntara Cibitoke kuva ku munsi w'Imana. Izo byavuye ku mvura nyinshi ivanze n'umuyaga imaze iminsi igwa muri ivyo bice by'igihugu. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza.
Inzu yarabomotse, amakaye y'abana arapotera, amasahani, amagurudu, ibyo tujyamako byose birapotera. Inzu yaranguye ko ahandikimuga aha hose amatafari yaransenyaguye.
Uri umukenyezi Jacqueline Nizeyimana wo ku musozi wa Ruhagarika ni muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe uburengero bw'Uburundi, avuga ko ata kintu na kimwe yaramiye mu byo yari afite mu nzu.
Ukugurura buko kungana aha hose numva nta nahamwe niyumva, bakwiye kuduhagurukira bakadufasha.
Eka na Martina Nyonzima nico kimwe ntatabwanwa afise yemeza ko bwafuse umunwa.
Inzu nabonye inguruka kugumuyaga mwinshi wari mu imvura nyinshi dasanzwe, nagiye mbona inzu iguruka kandi nta na kimwe mbona ndanashoboye mu nyuma ya nisa. N'uduti tw'amavoka nari kwikora ko kwaye duhunguruka hasi twose, ni inyumba ati yose cararandaguye aha nta kintu nagiye mbona ngiye kuzokwifashisha. Turahangayise rwose guhera ejo no kuri turara mu karere, turara mu mbeho. Ugusanga bariko barasaba indawo no munsi baronderaho barara ni benshi ubu namaze yo gupanga ntayo yabuze n'abayafise bashe bayazimba.
Umutama w'umuhagarika nyene we yemeza ko yahatswe no kuhasiga ubuzima.
Hariho nabandi bariko bararengana binjiye mu nzu wanje mbona umuyaga nyene ikintu kiri ko giterura amabati nama ngenda be naha mu mfuruka y'intuze impande y'umuryango gucya umuyaga wa muraterura neza neza urajana iriya mu video epfo hafi kurenga nk'ibido bibiri. Urabona ko nibereye ndi n'umutama nako gwa parasera nabako sinzi ko nzoronka nuwo inuwo kangurira nkaza kurabaho nza gusembera kuko si iyo nzu n'ukuri ntayo no banyabasha kugira ngo ndagonda kuyubaka je.
Nadya afashe imana nawe hejuru yo kubura uburaro n'ibikoresho by'abana bibozo kwishure byaratwawe.
Ubudusigaye dusembeye burira tukarabaho tuzagufata intara. Abantu ni ingorane, bamwe bari bagiye ku ishuri n'amakaye yaranyagiwe, aha bisaba kurinda kugura ayandi amakaye n'amahera aha ntituboni yapfa kubera ubukene dusanzwe twifitiye. Inzara ahubwo ni yose, bamwe twari dusanzwe tujya dusumye.
Uno mugabo yibona nk'uri mu kaga bitewe n'uko inzu yabamwo ari yapanze ikaba yarasidutse. Bene umuryango wiwe bahisemwo kuba mu Musaka.
Nta mahoro kabisa kubera ko tubu tutajya aho turara. Genda umupanga ifingira homba, ndi umuntu waho nyine nguma ngendagenda. Nace mfata ukuntu abana baza kwiga, nca mfata intuza amabuye, imyanya nk'ubugerekanga ko mbayeho nabi mu buzima bwanje n'ukuri eka nta kuntu giye kubaho no gupfa gusa
Valerindi mu ruhungo no muhanuzi wo ku musozi wa ruhagarika ahamagarira abagira neza na leta kugarukira ku banyagihugu kubera mu ntware buganda batozishoboza
twaraye tubonye ibara ku mutumba wacu ruhagarika ibyabaye ku mutumba wacu na gahumera buno turasaba amashira hamwe intwaro abavuka ntara nyabuna muhaguruke mutabare bamwe basigaye mu bikankara bigaragara amazu na 215 hanyuma abakomeretse nindwe bamwe bari mu bitaro mu kibitoke kuvuga imirima y'umutumba yose iri hasi nta na kimwe bafise bazofungurira abana mu misiri imbere ubuho bariko baraja gusahura utwononekaye mu murima yindwi imwe yinyene turarangira ubwo kuyindi indwi ntibazoronka ikibafasha
muri komine muginaho imvura yaje guhuriza huha yasenya amazu y'abari mu kigwati beganijwemo inyuma y'ikindi gihuhusi cyahitanye abantu n'ibintu mu mpera z'umwaka 2019 gituma imitumba myinshi cyikubuza tuburwa Janete Nshimirimana wo muri site ya Gisheke umwiheburo ni wose
mbona twaje nyene mu rupfu nk'uko twari mu kare mu byukuri inzu zaha zose zaboreye rimwe oya n'ukuri ubuzima bwaha kubw'ubukene tutakironka naho turima kubera hose hagiye turi mu bukene umwe bubaho rwose
Egide Ruvakure umwe mu bajejwe intwaro muri komine Mugina yahuye n'ijwi rya Amerika ariko akora rusanzwe mu ibyo nonekaye
aya amazu yagurutse ibisenge n'amabati guteranya amazu yagiye yononekara ibihome nari maze kuronka amazu 130 mugabo ankete ntirahera kuko n'amazu menshi agoye gucamo ugenda witondura Ariho wundi mutware twari tuko turafashanya ariko arakora mu kandi karere yo hirya ntwari bwateranye ibitigiri neza ngo nyeze na turonke igitigiri gikwiye
Iruhande ya amazu n'imirima zasidutse biranatwarwa n'imvura mu makomine ya Buganda na Mugina muri komine za Rugombo na Mabayi mu ntara ya Cibitoke nyene amazu arenga 150 n'ibirasi 5 by'amashure hamwe n'imirima myinshi zarahitanywe n'imvura kuri wa gatatu ku mugoroba mu mpera z'umwaka wa 2019 imvura y'igihuhusi yaguye muri komine Mugina yahitanye abantu 28 nk'uko tegetse muri komine bavyemeje eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageze ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaragitse
muri kumurabandanya kumiza iradio ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya muri iki gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariko arashikiriza ijambo inama nkuru muza bakungu i New York mukanya mugenzi wacu Diane Nazwe ariko arakurikirana ico kiganiro tubaza kubashikiriza bimwe mu byashikirijwe mukanya kari imbere mu kurindira reka tuje mu gihugu cha Tanzania ho ishirahamwe muza bakungu gitaho impunzi ku isi HCR rivuga ko ritazoshira mu ngiro umugambi wa leta ya Tanzania wo kugabanya ifashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu cyo gihugu uyo mugambi warufise intumbero yo kuziburabuza kugira ngo zitahuke ku nguvu ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika James Javin
Ivyo vyemezwa na bwana Enoch McDonald wagaraliye HCR muri komine Kibondo uburengerazuba bwa Tanzania aho HCR yariko itanga ifashanyo y'umuduga unyarukana abarwayi ku baturanyi b'inkambi ya Nduta uyu muyobozi yavuze ko igikorwa nyamukuru cya HCR ari kubungabunga ubuzima bw'impunzi mu gihe kibazo cyatumye bahunga gitarakemuka ku bw'iyo mpamvu yasabye leta ya Tanzania minsi yose guhagarara ku ruhande rw'impunzi mu gihe bugarijwe n'ibibazo yashimangiye ko minsi yose HCR zo kwama yatanze ifashanyo zikwiye ku mpunzi n'ibindi byose bisabwa mu baturanyi bazo gutyo bigakomeza mu bano mwiza hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo
Tanzania has been doing a lot Tanzania has been contributing and sharing responsibility of people refugees in the territory
igihugu cya Tanzania cyarakoze ibintu byinshi kandi bishimishije ku mpunzi z'abarundi kuva kera kubwiye mpamvu ni ngombwa ko HCR gira cyo ifashije leta n'abaturanyi b'impunzi cyane cyane mu bakomeye komine n'intara Kigoma ariyo icumbikiye impunzi z'abarundi. Niyo mpamvu tubazaniye uwo muduga gusa dusaba ko amategeko akurikizwa nk'uko mwabikoze kuva kera. Impunzi zikeneye amazi, inyigisho ku banyeshuri, ubuvuzi n'ibindi byose bikenewe mu buzima bwa kiremwa muntu. Haraciye amezi hafane kuva leta ya Tanzania igabishije amashyirahamwe kugabanya imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za Ndutana Nyarugusu. Bemeza ko nubwo haseri ivuga ko itazagabanya imfashanyo bo batakironka izikwiye, zisaba leta ya Tanzania kwihangana nk'uko yabikoze kuva kera.
Urabona twebwe ibyo ntitubibona, bakaduha intica ntikize, kaza baraduha duke duke twimfashanyo kujya gucya ntidupfe. Urabona ibyo bisorori bitatu by'abaduha bizomaza ibizomara intuzi ikwezi n'indwi zibiri.
Twebwe dufise amagogwa mbere tutovugano, mbere dufise amakuba kubera biko araraba indya ntaze dufise. Indya zaramaze guhera badenja zikenye, ni ukuvuga yuko baduha indya z'indwi zibiri ngo tuzirye ukwezi n'inusu. Abana bagumara bo kwangara inzara muhira, usanga umugore n'umugabo bariko baracaca, umugabo nawe ntari busohoka inkambi, ntari buje ku isoko, ntari buje inyuma y'inkambi gukorera no muri abo Batanzania ngo turi nk'ibyo turya. Usanga n'imibano mibi mu rugo usanga iguma yiyongera, abana usanga ari abo gutoroka inkambi baguma bagenda, bamwe ntituzi niyo baba baragiye.
Nk'ubu ngaha tuhabaye nabi, urabona yuko ibiribwa baduhereza imboga ntizandikize, baduha intuze nk'igikombe kimwe ngo baraduha imboga. None ngaha nka twebwe turi abantu zeye abacaho nyirenyine, aha utuboga twaheze kera ku bahindi bahagomba ngo duhunguke ku ngufu bamwe batabishaka. Twifuza yuko abashyitsi bagiye bara arakoze neza mugabo oba impinduka bagira cyo badufasha ko
tubahaye kaze batukwiteko barabe data wanje amagogwa n'amarishwa tufise.
Naho biruko ibitigiri by'abahunguka byaragabanutse cyane muri iki gihe. Ibitigiri dukura muri haseri bigaragaza ko hafi impunzi 95 arizo zitahukanwa burindwi, mu gihe abahora bataha mu myaka ibiri ishize bahora barenga gato 150. Naho leta ya Tanzania minsi yose ihimiriza impunzi taha, benshi ntibabyiyumvamo mu gihe n'abataha basanga icyo bahunze kitarakemuka, bigatuma bamwe muri bo bongera guhunga. Kugeza ubu muri Tanzania habarizwa impunzi z'abarundi zishika 145 mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na haseri mu mpera z'ukwezi guheze k'8 kuva muri komine Kibondo iri mu ntara ya Kigoma. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Jovina. Nk'uko rero twabibwiye twabibwiye mukanya amukuru y'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kurashikiriza ijambo inama nkuru mpuzamakungu muri iki gihe, hanyuma mugenzi wacu Diane Nazwe ari kurakurikirana iryo jambo. Nashaka Diane, muraho murakomeye?
Amahoro tumeze neza. Nama
tumeze neza, ndabona ko uri kurakurikirana iryo jambo kandi rikorera ba muri iki gihe turiko turavugana. Mutwibutse amajambo make ibintu nyamukuru amaze gushikiriza gushika kuko aracabandanya.
Aracavuga President Evariste Ndayishimiye aracavugira i New York mu nama igira 77. Ijambo ryiwe rero yarigize muri rurimi rw'Igifaransa, atangura ashimira Imana yashoboje we n'abamuherekeje kuba bari muri iyo nama i New York. Avuga ko bayigiyemo atakigoranye na kimwe, hama ashimira Abanyamerika na Amerika, yavuze ko bamwakiriye neza. Yagarutse ku bitaka bitandukanye, umutekano, gufashanya hagati y'u Burundi n'ayandi makungu, ivyikiza ca COVID-19, ariko by'umwihariko President yavuga yagiye igihugu cha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Reka dutangure ku migenderanire y'u Burundi n'amakungu, yavuze iki kuri icyo kibazo?
Ku kibazo cy'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu, yishimiye icyo u Burundi buzana nk'intererano mu makungu, yibutsa ko bagize uruhare runini mu kurwanya abakora iterabwoba muri Centrafrique no muri Somalia. Aha yagarutse ku basirikare barungitse muri ibyo bihugu bitandukanye, hama yishimira imigenderanire afitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe na Tanzania, yumvikanisha ko hariho imigenderanire ihari, imigambi iri kwirakoreka cyane cyane mu byerekeye amabarabara. Agaruka ku mugambi bafite n'ibyo bihugu byo kubaka indarayi, ariko muri iyo migenderanire yako karere k'ibiyaga bigari ntigeze avuga Uganda, ntigeze avuga Tanzania, u Rwanda yibanze cyane rwose mu kuvuga ko iyo migenderanire ivyo bikorwa biko bikoreka hagati ya Congo hamwe na Tanzania.
Ndabona mukanya arangije ijambo ryiwe, mutubwire ku kintu yoba yavuze cerekeye cyane cyane umutekano mu gihugu cya mu karere.
umutekano mu karere yavugiye cyane gose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko yifuza ko ONU yayisabye ati ndasabye mufashe kiriya gihugu Uburundi bwanje bwarabiciyemo burazi ko bimeze asaba ONU by'umwihariko hajye mu rutoki kuri Antoine Guterres amubwira ngo arifuza ko ONU igira uruhara ku kugaruka kwa Kongo amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ajye mu rutoki ku masezerano yabaye i Nairobi yo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko yifuza ko ONU yagiramo uruhara runini umutekano wa Kongo yana ugarutse ko aruranisha mu bindi bihugu avuga ati iyo igihugu kitameze neza kimwe mu karere biza bifata igihugu cyose biza bifata ubundi burere bw'ibyo bihugu bitandukanye aca saba na ONU ahavuga ati turashima twebwe aho Burundi bugeze twarabifashijemo n'amakungu ni mu fashion ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko mwabigize aba ONU kuvana igihugu cy'u Burundi mu bihugu bitako bijegajega avuga ati mukubitiza amaso inyuma muri imyaka 17 intwaro yacu imazeho ubu igihugu kimeze neza uwo mutekano yagarutse ko muri Ukraine aragaruka ko muri Somalia ariko by'umwihariko yavugiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
yavuze kandi ko ibintu bimwe bimwe musha kwa mwakurikiranye ibyerekeye imigenderanire tukivuga ku migenderanire y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Burundi na Tanzania kuvyereke cyane cyane iwa kwa rya gari ya moshi ivyo bintu yabivuze kwiki
na bivuze mukanya na bivuze ko yavuze ko uyu mugambo hari kandi ari umugambi uzofasha Burundi cyane kwiteza imbere ugateza imbere n'akarere ariko tukivuga ku by'imigenderanire mu ntango yigeza yerekana ko hari ico yota ico twita community international mugambo nyuma yaje abwira uniko hari nk'abakozi ba ONU batanezerezwa no kubona ibihugu bitandukanye biriko biratera imbere mu bya demokarasi avuga ati hariho abakozi ba ONU zimwe na rimwe mu bihugu bashaka guhungabanya demokarasi y'ibyo bihugu gutyo agira ko asaba ONU ko yobwira abo bakozi batandukanye kuza baragerageza kubahiriza demokarasi iba igeze mu bihugu bitandukanye hanyuma bikiteza imbere irinde yagarutse ko yagarutse ku gihindagurika ry'ibihe mu kanya tuvugana yariko aravuga ku bya COVID ya 19 yashimye avuga ati aho twageze jeniheza twaratsinze ico kiza ikindi kibazo kindi yagarutse ko ni kibazo c'impunzi yakivuze ko gato gusa yavuze ati turashima ico twakoreye Kongo twarakiye abanyekongo b'impunzi tubakira moko yose ataco dicaguye ico transition ya cane gose
ikindi kibazo gihamba cyane gose yavuze gise uruhara mu iterambere no mu mahoro ni kibazo cindero n'inyigisho ubitubwira ko iki ikintu ashinjije niki
kibazo cindero n'inyigisho mukanya tuvuga na Frederic Nic ariko aragaruka ko nta byinshi nari bwumve mu cyaka ivuga ko mbuga numvise ko ishimiye rwaruka rw'u Burundi aho rugera nkumbure ndarikire abari ko barumviza amakuru yacu no nkuru twacukumbura byimbitse hanyuma tuze kubabwira byinshi kuri ico gisata cindero no guteza imbere rwaruka ico yarivuze ko imbere ko dutangura gukora
Diane turagushimiye cyane gose ku makuru duhaye wakurikiranye iryo jambo twavuze kandi ko mukanya iryo jambo ryari rirangiye mwakoze cyane gose
urakoze Fred ntumira abatwumviriza iryo jambo riri live kuri Facebook yacu bewe radio yacu bashaka kujya bakarira abaryose gihugu
Njati mwese mungu kundi ya diyo hejwi ya Amerika mukanya tuwasozera vigani ya vijachari koreka tui utse amwe bimwe mubiche wikuru wikuru vijari vigize ya makuru tuwa wige ko ishira amwe muza makunguri gita hoi mwunzi hasere ya rivuga kori tazo shira mungiro umugambi wa leta ya Tanzania ukugabanya ifashanyo kumwunzi za barundi za hungi mulicho gihugu yomugambi ngo wali wafashkwe kugira go ufisi nhumbele kugira ngo ubura buze izo mwunzi kugira ngo zita huke ku nguvu twabwiye kandi ko mu Burundi inzu zishika ku 330 zimaze gusenyuka mu makomini ya Buganda Rugombo Mabayi na Mugina aho ni mu ntara ya Cibitoke kuva ku munsi w'Imana ayo rero namwe mu makuru twabashikirije hanyuma rero ibiganiro byacu bikaba birangiriye ngaha kuri saha tukaba tubateye akamo mu bandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi ya Amerika turashimiye inshuti mwese kuba rero mwakurikiranye ibiganiro byacu tukaba dushimiye na engineer yadufashe mu ngabwizuma tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashimiye abagenzi bacu bose bagize uruhara kugira ngo ibiganiro bibashikire aho muri hose turabifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza mutekanirwe mu byanyu n'umubanyi.